Isaha zitandatu z'umurango ziburamo duke ni uwo mushitsi w'iteka atwarishiramwe gita imfungurwa ku isipam igisata cya Afrika yaracetse mu ikambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukishiramwe Hasel gitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko y'abamwe mu mpunzi batararonswe ifungurwa byo mu kwezi k'umunani abo bataye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cyagerageje kubasubiza hasi nk'uko bivugwa n'umwe mu barongo y'abandi muri izo mpunzi
hari abantu batari baronka ifungurwa haraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakuzima habaciyeho hakera ivyo ukavyokera mu maso ubu twashwiragiye ashahanaze vyamaze kundakira oya tukwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakuzironka baciye batumako abapolisi benshi kandi bambaye inkinzo n'inkoho zitera ivyo ukavyokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dutanze kuronka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu basha batangira guterana amabuye
ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi mu ikambi y'impunzi z'Abarundi induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akajyo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagezwe n'ishami mpuzamakungu gita y'ibifungurwa PAM ubu n'umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akaguma kataratangura
baza kuvugana tubaze kubera ikintu kagifungurwa ku mezi atandatu yari cyo zitaki yuko mu makambi yose agizisi cyangwa ikindi muntu ariko byo bari ko birabati avuye muri Tanzania dusanze havuye muri Tanzania ariho biriko biraba gusa tite se babaza none n'ibyo kiba ngaha bitariko biraba yose ndiye kabiri niko tuza kugerageza kuvugana ubabaze mbega bizotuzwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize kwa kane ariko baraduha gutuma bavuga yuko mabundi atagihindutse ko bashobora gukura kandi magarama none nibyo ngubu ntibisubira ko bafite andi magarama aho byo bari bararigumye baza kuvugana tubaze ikintu nabo ariko aritegura gukora kugira bakindire impunzi kuko anda byarabyujijwe mu Uganda biradyuzwa mu Uganda aha biragabanuka dushaka ribaze kuduha umuco gituma ngariho bigabanuka ahandi bikongerera ikibazo cy'umutekano gakeye turakivuga cyaza byageza kugishyikiriza
zimwe muri izo mpunzi z'Abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu bagwaye indwara zituruka ku gufungura nabi
ndizikwiye na gato ahubwo hashahaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara
abo bashitsi b'iteka bariko bagendera ikambi y'impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania ni rya mbere babagendera kuva bashika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi kandi igize iminsi igenderwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaserukiye ibiro vy'umuhuza mu matatu y'Abarundi Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika.